Mzamba.
Mzambi rasamirana.
Amakuru na Josephine Jones Munzimana.
Sangwe kaze nshuti bakunzi ba radio Nzamba gateka kawe murano makuru yo kuri uyu wa gatatu igenekezo rya gatandatu ndamukiza umwaka wa 2022 ayo twabateguriye akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Imyaka ibaye 28 umukuru w'igihugu cy'u Burundi Cyprien Ntaryamira aguye mu gihugu cy'u Rwanda mu ndege yari imureruye ari kumwe na mugenzi we w'ico gihugu Juvenal Habyarimana hari kugenekezo rya gatandatu ndamukiza 1994. Musenyeri Anatole Rugerinyange mu nkuka y'imise yo kwibuka umuhisi President Ntaryamira yasabye abategetsi b'u Burundi gushira imbere irage ry'umuhisi President Ntaryamira Cyprien ryari rishimikiye kuri discipline. Kubijanye n'iryo sanganya nyene y'indege umushingwa manza Jean-Pierre Bigirimana asaba kubutungane ko bwokora koko imiryango yabuze ikaronswa indishi y'akababaro muravyumva murano makuru. Nayo abakoze ibyaha by'ihonyabwoko n'ubwicanyi bw'agahomera bunwa ku isi yose harimo no Burundi Sentare Mpuzamakungu Mpanabyaha irate bigacira urubanza ababyagirizwa bishikirizwa n'umushingwa manza Lambert Nigarura arongoye SBCPI. Inyuma yaho kuva kuri uyu wa kabiri Sentare Mpuzamakungu Mpanabyaha yirahe yatanguye urubanza rwa Ali Mohamed Al Abdel Alham yahoze arongoye imigwi y'inkorapara y'abajanjawid yo muri Sudani igihe hatwara El Bashir. Aya n'ayandi ni mukanyi sase kazi.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Turongeye kubaramutsa. Twabibabwiye mu ntango z'ano makuru abarongoye igihugu bari bakwiye na ntaryo gushira imbere neza n'urukundo bakagendera iragi ry'umuhisi President Ntaryamira Cyprien ryari rishimikiye kuri discipline. Ibyo byashikirijwe na Musenyeri Anatole Rugerinyange mu nkuka y'imisa yo kwibuka umuhisi President Ntaryamira na bamwe mu bafasha biwe inyuma y'imyaka 28 irangiye yitabye Imana mu isanganya ry'indege ryabereye mu gihugu cy'u Rwanda ari kumwe na President Juvenal Habyarimana. Ni nkuru ya Beniax Rakana.
Jewe mbabwiye ukuri numvise ku Mana ibyo Ibrahimu ntiyabikoze nziza ya Kristo.
Iyo nkuka y'imisa yo kwibuka imyaka 28 irangiye umukuru w'igihugu Ntaryamira yitabye Imana yabereye kuri Katedrale Regina Mundi. Abategetsi batandukanye harimo n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye bari baje kwifadikanya n'abandi barundi muri ico gisabisho. Musenyeri Anatole Rugerinyange yishimikije igisomwa ca Danieli aho rwaruka rwerekanye urukundo rufitiye Imana rukemera kuba incungu. Akavuga ko umukuru w'igihugu Ntaryamira yahawe amabanga yo kurongora Burundi mu bihe bitari byoroshe byarimo injyane nyinshi za politike, ariko abatavuga rumwe ico gihe baricaye hamwe baramwumvikana ko kugira arongore igihugu. Nyakwigendera Ntaryamira naho atamwanya munini yatwaye ngo yaragerageje akaba yashira imbere kugira indero discipline.
Umwanya amaze yaradusigiye iragi ridasanzwe rijanye no kugamburuka ijambo ry'Imana. None President Ntaryamira n'ukuri yaragerageje kuri urwo ruhande, yarafise urukundo muri we kandi akarugendera kumbure ku buryo bwiwe. Ariko muravyibuka bigihe ciwe abantu bari mu njyane urwo rukundo yarondeye kwabatoreye kurongora urugendera mu kubasaba bagendere discipline muri byose na hose. Mene majambo navuga nti discipline no kuvuga inyifata ibereye, imvuga ibereye, imirimo ibereye aho uri hose.
Ngomenya ko inyuma y'urupfu rwa Ntajyamira yahavuye asubirirwa na Sylvestre Ntibantunganya yari umushikiranganje w'imigenderanire muri leta ya Ntajyamira bose bakaba baturuka mu mugambwe Sahwanya Frodebu.
Mugenzi wacu Beni Yaserakana tumushimire kubijanye n'ubutungane kuri iryo sanganya sentare isubiramo imanza yipari mu Faransa yaraciye urubanza gwejeje umuhari FPR wagwanya leta y'u Rwanda ico gihe ko ataruhara wagize mu gukorora iyo ndege ico gihe. Kubwa Maitre Janvier Bigirimana asigura ko ubutungane bw'ubufaransa bukwiye kubandanya iyo dosiye mu gukurikirana intagondwa zari zegereye ubutegetsi bwa Juvenal Habyarimana ziterekwa ico gihe ko hajaho leta y'ubumwe bw'abanyarwanda nk'uko byari mu masezerano y'Arusha. Yongera ko na bamwe mu Bafaransa bakuranye bakwiye gushigwa imbere y'intahe kugira imiryango yabuze ironswe indishi y'akababaro. Kurikira umushingwamanza Janvier Bigirimana.
Urubanza kumbure n'ubwo rubanza rudashobora gushimisha ababuze muri iryo sanganya. Uno munsi rero ababuze ababo kumbure ntibyoroshye kubora nk'ubutungane, ariko byo babyiza ahubwo ubutungane bw'ipari ko bwejeje bamwe bugaca bukurikirana abari begeye Habyarimana bugakurikirana kumbure n'abafaransa bashobora kuba bafise ibyo bakoze muri iryo sanganya, kuko ibigwanisho byakoreshejwe uburyo bwakoreshejwe mu kurasiyo ndege hari abatari bake bavuga bati ubufaransa bashobora kuba bifisemo uruhara shanke bakerekana yuko ahubwo ari intagondwa zari zegereye Habyarimana zitagomba yuko FPR yinjira mu nzego bashobora kuba bakoze iryo sanganya ko kurasa iyo ndege. Naho rero twibaza yuko ubutungane bwo mu Bufaransa kumbe kugira ngo bufashe abantu babuze ababo bwo tandukira iyindi dosiye yo gukurikirana ahubwo Abafaransa tutibagi nabegereye Habyarimana bashobora kuba aribo bakoreye iyo ndege, kuko kizwi n'uko iyo ndege itirashe sisanganya risanzwe yararashwe mu gihe yarashwe afise abayirashe nimba atari FPR, ni kuvuga hariho iyindi nzira boca nko mu gutohoza cyacane bagabwira amatohoza ku ntagondo za zegereye Habyarimana, kuko hari abatari bake bamaze kuvyandika bamaze kwerekana yuko iyo ndege yarashwe n'abantu batagomba yuko habaho ubumwe bw'abanyarwanda yuko abatutsi bashobora kuronka ikibanza muri kijya gihugu, bikaba ari nabyo byahavuye binatuma ntagondwa zica zikora ihonyabwoko. Nabo rero nibaza uno munsi baramukiwa kwibukiranwa kugira ngo abantu bose babuze ababo bashobore kuronka indishi.
Tukiri mu gisata cy'ubutungane ibyaha bitagirirwa ikigongwe harimo ihonyabwoko cyangwa ubwicanyi bw'agahomerabunwa bitegerezwa gukurikiranwa na Sentare Mpuzamakungu urunani CBCPI rubivuze inyuma yaho kuva kuri uyu wa kabiri itariki zitanu ndamukiza 2022 hatanguye urubanza rwa Ali Mohamed Al Abd Al Rahman yahoze arongoye imigwi y'inkorabara y'abajanjawide yo muri Sudani igihe hatwara El Bashir. Umushingwamanza Lambert Nigarura arongoye CBCPI aribusa ko ahabaye ivyo vyaha hose harimo n'u Burundi Sentare Mpuzamakungu mpana vyaha itebe igaciro rubanza abavyagirizwa mukurikira.
Abdul Al-Rahman ni umwe muri basoma mbike b'uwahoze ari umukuru w'igihugu cya Sudani Bashir, akaba akurikiranwa ku vyaha vy'agahomerabunwa, ivyaha vy'ihonyabwoko eka n'ivyaha vyo mu ntambara yagirizwa byakozwe mu gihugu cya Sudani Darfur. Akaba yararongoye imigwi y'inkorabara bita Janjaweed ariyo yasasitse inganda i Darfur muri Sudani. Igihugu cya Sudani ni igihugu kitigeze cinjira mu masezerano ashyiraho Sentare Mpuzamakungu mpana vyaha. Aha byumvikana yuko yaba uwo Abdul Al-Rahman yaba umukuru w'igihugu Bashir bose ataco binona babona yuko atakizotuma bakurikiranwa kanatsinda ko bibaza ko igihugu kitari mu masezerano y'i Roma ashyiraho Sentare Mpuzamakungu yuko iyo sentare izazobakurikirana. Ubu rero Abdul Al-Rahman yafashwe inyuma yuko yaragiye mu gihugu cya Centrafrique mu mwaka w'2020 mu kwezi kwa gatandatu abona gushikirizwa Sentare Mpuzamakungu mpana vyaha. Ni ikimenyetso kigaragaza yuko uko umuntu yokora ivyaha vyose uko yokwibaza ko akingiwe kubona ko igihugu ciwe kitaba kiri mu masezerano y'i Roma ashyiraho Sentare Mpuzamakungu igihugu kiba carikwe mu masezerano nk'u Burundi akarorero ntibikingira umuntu gushikaho adashobora gushikanwa imbere y'iyo sentare. Byari ibintu biteza guha icigwa ko ivyaha bikozwe biri ku rwego mpuzamakungu igihugu kiba kiri muri ayo masezerano igihe kibagikorana niyo se ntacyo kidakorana haragira igihe uwo kazicaha afatwa agashikirizwa iyo sentare agacibwa imanza no kuvuga yuko ibihe bishira ibindi uko bizokora byose abantu bakora ibyaha nk'ibyo umunsi n'umwe bagashika imbere intahe
yari umushingwa manza arambere nigarura arongo iruna ni sebesepeyi tumira mate mukanya makuru twabateguriye arabandanye
ni kubera ikari ngombwa kwambara agafukamunwa ku bantu baronse urukingo rwa coronavirus ku makuru hari ubu atangwa n'abaganga incanco zihari hamwe n'izikiriko ziragerageza ziragabanya makari y'iyo ndwara bigatuma uyigwaye adasinzikara byongeye ubushobozi bwo kwandukiza abo mubana canke muhuye nabwo nyine buragabanuka ni naco gituma biguma biri nkenegwa ko n'uwakingiwe abandanye kubahiriza amabwirizwa yo kwirinda iyo ndwara harimo no kwambara agapfukamunwa
akanakamo mutewe na radio inzamba agateka kawe
makenga ni menshi mu banwanyi bishiramwe nduza rijejwe kugurana na inyuma yaho gipolisi gifasha indongozi zabo amakenga yabo hanini afatiye kukugene bababwira ko boja kubariza amafaranga bashize muri uwo mugambi kuri parke batagiye muri uwo mugambi w'iterambere kugahato kandi ataho bigeze bitwara bavuga nyabuna kwifungwa gize ndongozi joba rihishije ubusuma bw'abashaka kunyaga amafaranga y'iryo shiramwe biciye kubafata ingingo mu gihugu inkuru twateguriwe na Josine Kaze
Abanywanyi b'ishirahamwe nduza abarirongoye bafashwe n'ipolisi bagirizwa ubusuma bavuga ko atabusuma bari bwigere babona mu kiringo kingana hafu umwaka iyo shirahamwe ryari rimaze rikora bakavuga ko kubwirwa ko bonja gutora amafaranga yabo kuri parke babibonamwo umutego aho bavuga ko nyabuna ari bikwiye ko aho iyo shirahamwe risanzwe rikorera bakongereza umutekano maze abanywanyi bagatorera amafaranga aho bayashize hanasanzwe hari ububiko bw'ibitabo banditswemo
Kumvise kugize igipolisi avuga ngo abibwe ngo baze ngo bahurire ngo kuri parke babahereze amafaranga yabo kuri parke ntaho umuntu yota kwakira amafaranga by'ukuri amafaranga bayatangiye ku majansi jaho ndahabona nk'umutego kubera ko parke nta ajansi iriyo nta bitabo biriyo ntaki niba bashaka kuyadusubiza nibasekirize tuje ku majansi tuyandikishirijemo twadusubiza ayo mafaranga adatanje niba babihagaritse ariko icyo kubihagarika cyo ntacyo twifuza twe twashaka gusaba abatuyobora ahubwo bafashe kugira ngo ube umugambi ukurikiranywe neza wize neza bibaye ngombwa ube n'umugambi w'igihugu kuko mbona ko wateza imbere abenegihugu bose
Abo banywanyi bakavuga ko nyabuna umugambi w'iyo koperative wari ukwiye kuba umugambi fatiro w'igihugu kugira ngo abanyagihugu bose batere imbere
Twatangajwe no kumva bavuze ngo abapasiteri ngo bariko ngo bariba ngo abanyagihugu nta busuma na butonya mbona ko ukuntu sisiteme yabo ikoze ibi turiko turagwanya nivyo byatumye aba bazungu baduhereza imfashanyo nivyo byatumye batera imbere niyo mpamvu nashaka gusaba nyakubahwa umushikiranganji w'intara yo hagati mu gihugu ko yosaba akaba ikurikiranwa cane gose ry'urya mugambi barya abantu bakabacungira ahantu haboneka hanyuma bakareka umugambi ukabandanya urya mugambi ndiba nawukomeje ukaba ni n'umugambi w'igihugu ni umugambi bisa nk'aho twe tukoza turashigikirana tugashigikirana ugasanga tugiye dutezatezanya imbere bibaye ngombwa bakanashyira no umugambi w'igihugu kugira ngo turabe ko twese abanyagihugu tubatera imbere
umugambi wo guhanahana amafaranga iyo bita pyramide umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano akaba yavuze ko ari ubusuma bwariko bukogwa n'ubungere bishengero igipolisi cataye muri yompi
Josine Kaze urakenuye ni naho rero duciye dusozera no makuru twabateguriye nshimire mwebwe mwese mwaduteze yomi bagenzi banje bayatororokanije ndabashimiye Josephine Nzonsa Nkunzimana mwari kumwe kuri mikro ndabasezeye naho ubutaha